Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse amahoro, kaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi, metero 25.31 na 41. Inama y'abategetsi b'ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya, Uhindi, Brazil na Afrika y'Epfo bigize ishyirahamwe BRICS yatanguye ku munsi wa kabiri I Johannesburg muri Afrika y'Epfo irabandanya ibikorwa byayo. Iyo nama izakurangira uno munsi kuwa kane.
Bazigamo uburyo bw'ubuhahirane, uburyo bw'ubufatanye n'uburyo bazageraho mu gihe kirekire kiri imbere bagashyiraho.
Uyu ni Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano mpuzamakungu. Muri Israeli abantu isinzi baragize imyerekano yo kuyamiriza ihindugwa ry'inzego z'ubutungane. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi, Narendra Modi, ejo kwa gatatu yarakeje igihugu ciwe inyuma y'uko ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram cururukiye neza mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Burusiya, umuyobozi w'umugwi w'abacangero Wagner, Yevgeny Prigozhin, yari mu ndege yaraye igize isanganya ejo kuwa gatatu mu buraruko bushyira uburengero bw'umugwa mukuru Moscow. Uyo Prigozhin niwe yayoboye umugumuko wamaze igihe gitoyi wari ugenewe gukuraho ubuyobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ishyirahamwe rijejwe indege mu Burusiya ejo kuwa gatatu ryatangaje ko itohoza ku isanganya ry'iyo ndege ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Tver ryatanguye. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko hisunzwe urutonde rw'abari muri iyo ndege amazina ya Yevgeny Prigozhin yarimwo. Iyo ndege yarimwo abagira urugendo indwi n'abadereva bayo batatu igihe yagira impanuka hafi y'imihana yahitwa Kuznetsino mu ntara ya Tver ku munsi wa gatatu nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe ibikorwa byihutirwa bw'Uburusiya. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko abo bantu bose uko ari cumi bari muri iyo ndege yo mu bwoko bwa Ambre basize ubuzima hisunzwe amakuru ya mbere ahari. Mu bari muri iyo ndege harimwo Utkin Dmitri yari umwizigirwa cyane wa Prigozhin kuva umugwi Wagner ushinzwe hamwe n'umufasha akomeye wa Prigozhin Valery Chekalov. Hisunzwe urutonde rw'abari muri iyo ndege rwatanzwe n'ishyirahamwe rijejwe indege za gisivile mu Burusiya. Ibiziga by'abantu munani vyaratowe aho iyo ndege yo mu bwoko bwa Ambrer yagiriye isanganya. Iyo nkuru yatangajwe na televiziyo Russia 24. Imbere yaho itorokanizo ry'amakuru ryo mu Burusiya TASS ryatangaje ko iyo ndege yahiye igihe yase ku butaka. Yari imaze hafi y'iminota 30 mu kirere. Umutegetsi akomeye wo muri Ukraine yabwiye televiziyo CNN ku munsi wa gatatu ko impanuka y'indege yabaye ku munsi wa gatatu mu Burusiya yerekana isura y'Uburusiya bwa Putin, ko ariyo mpamvu ariko bagwana kubera badashaka gutwarwa na Putin. Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye televiziyo CNN ku munsi wa gatatu ko atazi neza ivyabaye ko yamara kuba Putin yoba ari nyuma y'ivyabaye bitomutangaza. Abategetsi ba Ukraine ejo kuwa gatatu batangaje ko Uburusiya mwijoro ryashiriye ejo kuwa gatatu bwakoze ibitero vya missile vyononye inyubakwa n'amatoni ibihumbi n'ibihumbi y'intete ku kivugo ca Ismail mu ntara ya Odessa iri mu bumanuko bw'igihugu. Icegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Oleksandr Kubrakov yatangaje ku mbuga ngurukanabumenyi ku izo ntete zari zigenewe ibihugu vya Misiri na Rumaniya. Kubrakov yavuze ko ivyo bitero vy'Uburusiya vyononye ibibanza bitari bike bibikwamo intete. Avuga ko ivyo vyagabanije ku rugero rw'ibice 15% ububasha bw'ikivuko ca Ismail bwo gushorera intete hanze y'igihugu. Kubrakov yavuze ko makungu akwiye kumva ko ibitero vy'Uburusiya ku bivuko vyo muri Ukraine ari bitero ku bihugu vyo muri Afrika na Asia bikeneye ibifungurwa. Yavuze ko guhasha igihugu c'Uburusiya kugira ntikibandanye gisenyura ibivuko ari gikorwa makungu akwiye guhagurukira. Igisirikare ca Ukraine camenyesheje ko Uburusiya bwakoresheje utudege twa drone 20 mu bitero kuri Ukraine mu ijoro ryashiriye ku munsi wa gatatu. Yamara cavuze ko uburyo bwo kwivuna umwansi bwa Ukraine bwashoboye gusambura drone 9 muri zo hejuru y'isagara ca Odessa n'izindi drone 2 mu karere ka Zaporizhia. Abategetsi b'Uburusiya ejo kuwa gatatu batangaje ko igitero ca drone ya Ukraine cahitanye abantu batatu mu ntara Belgorod iri ku rubibe Ukraine ihana n'Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko ico gitero casambuye inyubakwa iri hagati ku mugwa mukuru Moscow inyuma y'uko irashwe n'uburyo bwo kwivuna umwasi bw'Uburusiya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi ejo kwa gatatu yarakeje igihugu ciwe inyuma yuko ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram cururukiye neza mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi. Narendra Modi yavuze ko ari umunsi utazokwibagirwa mu mateka y'igihugu kandi ko ari kimenyetso cerekana intambwe Ubuhindi bumaze gushika ko mu bijanye n'iterambere. Modi yarakwirikiranye ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram hakoreshejwe ubuhinga bwa none igihe cururukira mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi. Yari mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo mu nama y'ishyirahamwe BRICS ry'ibihugu biriko bitera imbere ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yatangaje ko ari umunsi w'akataraboneka ku gisata c'igihugu kijejwe ibigendajuru. Yakeje abatunganije urugendo rw'ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter. Yavuze ku Ubuhindi muri iki gihe buri ku kwezi. Modi yatangaje ko kubera Ubuhindi arico gihugu ca mbere ku isi ikigendajuru cacho cururukiye mu gice co mu manuko bw'ukwezi ari ibintu bizohindura ibintu byose abantu bavuga ku kwezi. Inyuma yuko Ubuhindi bugerageje ico gikorwa ikanka haraheze imyaka ine bubaye bwa mbere bushitse mu gice cy'ukwezi atanu umwe yari bwagishikemwo. Imbere yaho Ubuhindi bubaye igihugu kigira kane gishitse ku kwezi inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icahoze ari ubumwe bw'Abasoviet n'Ubushinwa. Ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram carungitswe ku kwezi ku itariki 14 y'ukwezi kw'indwi mu rugendo rwagifashe iminsi 41 kugira gishike. Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu kwa internet we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi leta itangaza ko igiye gutorera inyishu ikibazo cy'umutekano muke uraje ishinga abanyagihugu baba mu ntara ya Kibitoki hano rubibe no Rwanda. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yaragendeye komine Mabayi iyo ntara. Inkuru twateguriwe na Desire Hatumwimana.
Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Kibitoki mu burengero bw'u Burundi. Iyo komine ifatanye n'ikibira ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda harakunda guhungabana umutekano. Muri kino gihe muri cyo kibira abategetsi b'iyo ntara bavuga ko ho bacumbitse abagwanyi ba FLN bagwanya leta y'u Rwanda. Mu ntango za kuno kwezi turimwo umunyamabanga ntahirezwa komine Mabayi yamenyesheje ko abagwanyi baje gusahura batanye mu mitwe n'abasirikare abanyagihugu batatu muri izo nyeshyamba basiga ubuzima. Yamara nta yindi soko yihariye Ijwi rya Amerika ryabashije kubona ngo yemeze ko ibyo byabaye. Aho muri iyo komine nyene igenekezo rya gatatu za kuno kwezi urongoye imbonera kure Izidoro Niyongabo yaragandaga uwarashwe amasasu atatu mu mutwe. Umunyamabanga ntahirezwa wa komine Mabayi amenyesha ko izo nyeshyamba zikorana na bamwe mu banyagihugu bene bajejwe intwaro wa Mabayi mu guhungabanya umutekano.
Harabusanga harabaje kututo serezo umutekano dufise mu komine yacu ya Mabayi na cyane cyane kwikikirira dufise ngaha mu mino komine yacu ya Mabayi. Aho usanga hariho twaje ibigwanisho ndetse hamwe igashaka kuza kurondera imfungwa ngaha ku mitumbi imwe imwe yegereye ikibira. Aho byanashitse ku igenekezo ry'icenda buca ku igenekezo ry'icumi kwezi k'umunani umwaka turimo izo nkozi zikiri nyene zaragarutse zicatisha umwenegihugu wo ku mutumba wa Gasereyi.
Uno munyagihugu abahimba Mabayi amenyesha ko muri kuno kwezi k'umunani umutekano wabo wahungabanye gusumba uko vyahora.
Ahima Mabayi kabisa twari tubayeho ubwoba tubarani buce twumva amakuru menshi tukama dufise umutima uhagaze. Uyu mutekano ntiwari wifashe neza muri rusangi kandi warabona neza ko hariho ababifisemo uruhare bagaburira abo bantu bakaza bakagura indya abantu bakihinda mu kiza kubera amahera menshi babagurira kwizo fungurwa.
Munama umushikiranganji wa mbere yagirishije abanyagihugu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya komine Mabayi yaragabishije uwo wese ariko arakorana n'abo bagwanya leta y'u Rwanda mu nyuma bagasesa amaraso y'abarundi. Yamenyesheje ko abasirikare barahima Mabayi bavuye mu nkingo yose y'u Burundi bazohava icyo kibazo gikemutse.
Ibyo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu baronderamwo ninde abajya bikuri muri cyo gihugu bafite ibyo barondererayo. Ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cyacu nibagende muri cyo gihugu bari kwafite ibyo baronderayo icyo hanyine kwa byose ari kuri mu cyo gihugu cyabo nibaje kudukwegera karambaraye.
Jarve ndirakobuca amenyesha ko indongozi nazo zihaye gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu bazozerekeje ibanza zibereye.
abo baduserukira ku mitumba mu mazone indagataye bose mugaserure nga ugira amakenga kubavuga ndabaho umwanya muje nyihereye mubambarire bose bose bise twatwara tuze kubarika ako batuza ni karambaraye turabashira hamwe bagi mucuru wa leta n'ubugari hama tuzaba kuri amahoro mutekano yatwo gutsimbata nidushobora kubika imbaraga za mu mpuzu nibikunda
inyuma iyo nama y'umutekano yavuye ibera mu kanywa babo katumiwemo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye amenyesha makuru bagataramugwa bano bagabo bayitabiriye bizera ko impori giye kuboneka
nyakubaho ministre wa mbere w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi yadukoresheje inama yaduhumurije ubu turabona yuko umutekano ugira ugaruke muri bene gihugu aho abene gihugu babona hari haramakosa bahumvise ya hadumye kurutoke
muri make abanyagihugu twashimye ijambo umushikiranganje yadutekere
abanyagihugu biruhukije ku ngingo umushikiranganje yafashe abarongozi nabo bahora babashikikira mu kurekera abantu kugira batore injya bakaba babokojwe mabanga yabo abanyagihugu vrema ubishimye cyane
iyo nama y'umutekano je vendira ko buca yayisozereye ahagarika mabanga yabo abakuru b'imitumba n'amazone batayitabiriye abarongoye imitumba basabye kwandika mu gitabo cy'ingenzi abantu bose babagana kandi bakabishikiriza abajejwe intwaro n'umutekano muri komine buri munsi igerekezo rya 10 ukwezi k'8 turimwo abajejwe iperereza bari kumwe n'abajejwe ubutungane barahagarutse abantu bikekwa ko bakorana nabo bagwanyi bacumbitse mu kibira bahagaritswe nk'uko ubuyobozi bwabitangaje harimwo umusitaneri wa komine Mabayi Nicodemu Ndahabonye Imana urongoye zone Mabayi Moser Ntayoberana urongoye umutumba Gitukura Zakari barisubire ko bene batatu mu rwego rw'imbonera kureza Imabayi Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu gisagara cya Goma mu ntara ya Kivuye mu buraruko umuseruko bwa Kongo haravugwa ikibazo cy'inyuruzwa ry'abantu bikekwa ko gikorwa n'abantu bakorana n'imigwi igwanya ubutegetsi abanyuruzwa bategekwa gutanga amafaranga atari make kugira barekugwe abatabishoboye baricwa ari asanga Darius adufite ibindi kuri iyi nkuru ari Goma
kugeza ubu izo nzego zivuga ko abantu hafi 20 bamaze gushimutwa biganjemo abagore n'abana abashimuta abo bantu bategeka imiryango yabo kubohereza amafaranga bakoresheje uburyo bw'itumanaho rya telefone rya mobile money cyane cyane bakoresheje sosiyete Airtel cyangwa rimwe na rimwe Vodacom na Orange mubarekuye mu cyumweru gishize imiryango yabo imaze kohereza amafaranga ku babashimuse harimo Asumana Misi umunyeshuri wo muri kaminuza ya Ista n'umupasteri Fabrice Kamwanya ku nkuru dukesha umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu gihe kitarenze icyumweru aba bagizi ba nabi bashimuse umunyeshuri wigaga mu mwaka wa kane w'amashuri y'ibanze baramwica bajugunya umurambo we mu musarane ibi byabereye ahitwa Ibujovu mu mujyi wa Goma ibi byatumye ko bamwe mu biga muri kaminuza n'abandi banyeshuri bigaragambya kuwa kabiri tariki 15 Kanama bamagana iki gikorwa no gusaba ko abandi bashimuse kujya no hino mu ntara barekurwa amakuru dukesha imwe muri iyi miryango abiba Pasteri Fabrice Kamwanya twavuzeho hejuru niyo bashimuse umuntu runaka basaba amadolari ari hagati y'3,000 cyangwa 5 umuryango wa Pasteri Fabrice Kamwanya wavuze ko ariyo wasabwe bitewe nuko ayo mafaranga yoherezwa bakoresheje sosiyete y'itumanaho ya Airtel abafite ababo bashimuswe barashinja iyo sosiyete ubufatanyacyaha umuryango wa Innocent Gasimba wigeze kwishyura ayo mafaranga kugira ngo barekure umwe muri bari umunabe bashimuswe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize yabyijwe rya Amerika icyo abona ari impamvu y'iki kibazo
ibyo bintu byakorwaga kugira ngo bashake amafaranga iyo mvuze ngo biteye isoni nuko hano hantu aho abantu bice hari za institution zose ziwe nari intara yose bagombye kubona igisubizo kuri ico kiyo nuko iramitwe yitwaje intwaro zifite abazereza imbaraga bari muri abo bayobozi umuntu kugira ngo aje gutora nka député akanyurira muri bari abantu bitwaje intwaro habaga ibyo bintu bya kidnapping ntabwo babivuga bitewe nuko bafite ukuntu babanye igice amatora babafashaga usuye mu mateka ugasanga ukuntu abantu babafata ntaga babafata ari abantu batazi hago wagutero wangu wakujane wata kuzi iba kujana kure
awasese nguzi varimu ndekezi ya shimu umwe mubanyabu genge akaba numunya muryango wa societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru basanga iki kibazo cyoroshye gukemura ariko ikibuze ari ubushake ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma
birasaba ko abategetsi bakorana na compagnie de telecommunication cyane cyane hani Goma yo bita Airtel abantu basaba amafaranga kugira ngo barekuro bashimuse banyuza kuri Airtel money none se kuki batagomba kumenya uwo muntu usaba amafaranga iyo yashimuse ari kuvugira kuri antenne kugira ngo bamufa bakigira ikibazo gikomeye kandi cyoroshye noneho niba umuntu washimuse ari kuvuga munyoreza amadolari 10,000 ndekuru umuntu wanyu inzego z'umutekano zite zimenya uyu muntu ari kuvugira ku munara uri mu kiyaga cya Kivu cyangwa hehe
inosaga shambara mwunganisa
umuntu ufashe undi akamujane mu bwihisho akamukubita akamwiriza kuzuba akamwicisha inzara akabinuwa ngo gutana amafaranga yugira ngo tumugombore wa muntu ntakaza afite agaje kugurisha urupango gwe cyangwa kugurisha imodoka ye bari abantu n'abantu babicane n'abicanyi n'abagome uwo muntu nguwo ngo leta yamufashe bagomye kumushira kwanzara muri stade bagamujiza mu asasa biri ku mugozi kugira ngo nabandi bamenye uko bikomeye urabona gufata nk'umwana w'umunyeshuri umunyeshuri wo kuri nivere harabapfuye je muno kuri primaire bafashwe barahari
umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Kamand Kapend yemereye ijwi rya Amerika ku kibazo bakizi kandi ko bakomeje kugishakira igisubizo kirama uyu muyobozi yirinze kugera byinshi atubwira ibi bibaye mu gihe muri aka gace bategereje icyemezo kizafatwa n'umukuru w'igihugu ku butegetsi bwa gisirikare mu ntara za Kivu na Ituri
yale le cri de détresse de notre population à travers les structures des jeunes des mamans
amarira y'abaturage bo hirya no hino amaze kutugiraho turi kubukuntu twakora inama mu minsi iri imbere turebe uko twakemura iki kibazo gikomeye cy'ubuzima bwacu twese dore niwo mwanzuro munini tumaze gufata muri aka kanya kuva hashyirwaho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri no muri Kivu ya ruguru amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko umubare w'abantu bamaze kwicwa no gushimutwa maze kwikuba kabiri arasaba leta ya Congo gufata iyindi myanzuro mishya ishobora kuzana amahoro arama muri izi ntara muri uku kwezi kwa munani gusa abantu bagera kuri 20 bamaze gushimutwa harimo abagore n'abana ababikurikiraniye hafi bemeza kumwe muri bo n'umunyeshuri wari ufite imyaka igera kuri 12 wishwe kubera ko ababyeyi be batujuje amafaranga yasabwaga n'abamushimuse Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika Igoma
bamwe mu barundi bari bahungutse bavuye mu makamba atandukanye ari mu ntara ya Kivu yo mu Manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo babandanya kugaruka gusaba ubuhungiro muri Kongo kubera ibibazo birimo ubukene bahangana nabwo mu Burundi n'inkuru ya Vedaste Ngabo ari buvira
muri aba barundi baheruka gutahuka bamwe bari mu nkambi z'agateganyo za Sange Kavimvira ndetse na Murongo bavuga yuko ibibazo bitandukanye basanga mu Burundi aribyo bituma bongera kugaruka muri Kongo
kongera muri Kongo kugira kabiri niko twatashye twibaza ngo i Burundi hameze neza bashya dusanga amaprasera aho twahora turimira byose barabitwaye nta kintu na kimwe kihari tubura aho twisara tukavuga tureka bacu kumwe twisubirira muri Kongo gusaba ubuhungiro tuberemo ko nta handi hantu tubona ashobora kutwegera kandi twashobora guca tunyaruka kwirukira hakiri kare
nubwo bigoye kumenya umubare w'izi mpunzi zahungutse zikongera zigasaba ubuhungiro muri Kongo inyinshi yo muganiriye zivuga yuko ziba mu ntara za Cibitoki na Bubanza habarusha kuri David afite umugengo w'abantu batandatu yari yahungutse mu mwaka wa 2021 ubu yagarutse mu nkambi ya Mulongo asobanura ko ibibazo by'amatongo yambuwe biri mu byatumye yongera guhunga
jyewe rero maze kuhunguka utwo dufaranga ndatuguramo ahantu ho kuba baca baraza bahaci barabara maze kwaci barabara je mu cyatumye ngaruka nabaye nk'uwangaza ku buryo bari bahaci barabara nkabona ko hazoronka hakirose kandi aho gutungira umuryango kandi uri make naho kurima nari nsanze nari mfise nasanze amashyirahamwe atandukanye yagiye ahafata cyambona ko atacyo gutunga umuryango nk'irose icya bituma ngaruka muri Kongo
muri aba harabasubiye mu Burundi mu mwaka wa 2021 2022 bakongera bakagaruka muri Kongo harabavuga yuko gotegwa nabo bavuga ko ari imbonera kure biri mu bituma bongera guhunga bamwe muri bo bari mu nkambi ya Mulongwe
twaciye mu mazi nabo nyine bagiye batwirukangako imbonera kure z'i Burundi ntabwo zemera yuko abantu bashobora kuva hariya i Burundi ngo dongere abahunguka ngo bongere bagaruka ariko Imana yaradufashije turaca muri Rusizi turajabuka utakimwe umugabo wanjye twari kumwe nukuru businzi ya ari ntarano na hamwe no banzi
gusa zimwe muri zimpunzi zihungira muri Kongo muri iki gihe zivuga yuko aho zikambitse mu nkambi zasange kavugira na murongo zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi
aha tubayeho nabi kubera ntanjya turonka nta nagasabune aho buzima dufise n'ubuzima bugoye nta nubukeka nta namabido
twagerageje kuvugisha ishami rya Loni ryita ku mpunzi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kugira ngo tumenye umubare w'abo barundi bataha bakongera bakagaruka ntibyadukundira cyakoza umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe nta kirutimana Deo yemeza yuko muri inkambi muri ukwezi k'umunani bamaze kwakira abarirwa mu majana bari barahungutse nyuma baragaruka
we nkabo twabanye ngaha imurongwe bari barahungutse bakongera bakagaruka tubafatiye ngahamwe ubu babashika nk'amajana 350 abo twabanye abo twakoranye imirimo itandukanye benshi bashobora no kurenga rero abo badushingira ni naho yuko inyuma naho hoba hari abandi bantu benshi bamwe bose bari barahungutse ngaha yuko bari ma akeye barimo baragaruka kandi
ubwo aheruka muri Kongo mu nama yigaga uburyo bwo gucura impunzi z'abarundi ni histori bimenye imana ushinzwe gutangukana impunzi mu Burundi ukorera muri ministeri y'intwaro hagati mu Burundi yavuze yuko iki kibazo cy'abahungutse bakongera bakagaruka bazagikorera mu matohoza yo kumenya ukuri kwabyo
bashobora kuba tarabahunze ari abantu barondera ubuzi ibyo byuko abantu bavuga ngo barahunguka bakongera bagahunga twavuze ko tuzobyiga neza mu nama turabe koko kwize bavuga ko bahunguka bakongera bagahunga arivyo
imibare ya nyuma itangwa na se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000 Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Inama y'abategetsi b'ibihugu by'Ubushinwa, Burusi, Ubuhindi, Brazil na Afrika y'Epfo bigize ishyirahamwe BRICS yatangwe ku munsi wa kabiri Johannesburg muri Afrika y'Epfo irabandanya ibikorwa byayo. Iyo nama iza kurangira no munsi wa kane. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Professor Paul Kananura umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano mpuzamakungu amubaza uko abona iyo nama.
Inama ikomeye cyane yabiriye ibihugu bitanu bavuga ko ari Brazil Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhindi na Afurika y'Epfo bikungahaye biri mu nzira ikungahaye ku buryo bwihuta cyane cyane ko ku musaruro mbumbe w'isi ubu bafite 23% bakaba bafite noneho icyo barusha ibindi bihugu ibindi by'Uburayi nuko bafite abaturage benshi bageze kuri 40% kandi iyi nama bazigamo uburyo bw'ubuhahirane uburyo bw'ubufatanye n'uburyo bazagera aho mu gihe kirekire kiri imbere bagashyira ifaranga rishya ibyo rero urumva ko ari ibintu bikomeye kandi batumye n'ibihugu byinshi byo ku isi yewe bazanagera aho bongere ibihugu bazemerera ibihugu bindi bishobora kwinjira muri uwo muryango kugira ngo urusheho gukomera
mu byo uyu muryango uteganya harimo kuba wakongera umubare w'ibihugu biwugize no kwanga ko idolari rya Amerika rikoreshwa hagati y'ibihugu biwugize waruvuze ko bashobora no gushyiraho ifaranga rishya kugira ngo Brazil yarabisabye ariko ntabwo biri mu ngingo yigwa muri iki gihe kuba bakongera umubare w'ibihugu bigize uyu muryango byo mu bantu
kongera ibyo bihugu ni ukugira ngo bahe umuryango ingufu ibihugu ubu ngubu nk'ibihugu 20 birashaka kwinjiramo ariko ngira ngo amakuru mfite nuko bazemerera bitatu cyane cyane Turikiya Irani kindi bazemerera ni Arabia Saudite urumva nibyinjiramo ni ibihugu bikomeye kandi bikize bikungahaye bazahita bagira 50% y'abaturage ku isi kandi bafite uburyo bwo guhahirana bafite uburyo ubukungu bufite umuvuduko wo hejuru noneho bagire na 40% icyo gihe rero urumva ko bazaba bamushije kure biriya bihugu bikungahaye ku isi byo bita G7 bigizwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika hiyongereho Ubuyapani urumva ko azaba aricyo gice kinini gikize cya mbere ku isi kizaba kigiyeho muri iyi minsi kandi kizakomeza kuza imbere ibyo by'ifaranga si byo bashyize imbere cyane kugira ngo bere guhangana na Amerika ariko igihe cyo bazamara kuba bifashe neza igihe bazamara kuba bashizeho politike ihamye y'ubukungu y'ubucuruzi bazagira aho bashyiraho na politiki y'ifaranga.
None ku bwanyu niki Brexit ishobora guhindura ku bukungu na politiki mu bihugu byo muri Afrika?
Ni uburyo ubu yashyizeho banki yo gutsura amajyambere guhera mu mwaka w'2015. Iyo banki yo gutsura amajyambere izafasha mu bintu by'ibikorwa remezo, itanga inguzanyo uburyo bworoshye, ibikorwa remezo n'ibikorwa nzahurabukungu. Ibyo rero bizafasha ibihugu bya Afurika cyane cyane, kuko izaba isa nkaho ihanganye na biriya bigega by'isi, byaba banki y'isi isura amajyambere n'ikigega cy'isi cy'ubukungu, ndavuga FMI na Banki Mondiale. Ibyo rero bizatuma byajyaga birusha ibihugu bya Afurika bibasaba ibintu byinshi kugira ngo bibahe ideni, bizaborohereza ku isoko mpuzamahanga ryo kubona ideni ku buryo bwihuse, kandi n'ideni rikora ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo rero nibyo ibihugu bya Afurika bikeneye, aho kugira ngo bajye babona amadeni yo gukora utuntu tw'imishinga mito iciriritse, kandi uwakenewe imishinga yaje mu bikorwa remezo no mu nganda, kugira ngo hazahurwe ubukungu bwa Afurika, noneho babone uko nabo bahahirana n'abandi, babone n'uko nabo bagira ijambo mu bukungu bwo ku isi.
Profeseri Paul Kananura, impuguke mu bya politiki n'umutekano mpuzamahanga uba mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ahaniye ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikro, mwari kumwe nanje Fideli Niyongabo. Mugire amahoro n'ibihe byiza.
ikisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza wagatanga ijambo kuri bose yo batabangura umyaka imaze isamirana ikiza gusa ijya byayira